imwe ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. No musi turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Uko kwezi kwa gatatu twatanguye programme nshasha yo kubashikiriza ikiganiro cerekeye abakenyezi n'abigeme ku munsi wa kabiri w'indwi. Ubuyobozi bwiza buba buteye gute? Umuyobozi mwiza we arateye ate? Ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Leticia Mizero Hellerod, umurundikazi w'umwanditsi aba muri leta ya North Dakota muri Amerika, yiteguriye kwitoza nk'umukandida w'umugambwe w'abademokrat mu matora y'abakenguza amateka yimirije kuba mu mareta ya Amerika mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Umukenyezi niwe mutumira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Ikaze rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe mutubipe kuri WhatsApp yacu, tuce tubahamagara muterere numero ni ya indi nyene agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ikaze mwese muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Leticia Mizero Hellerod, umurundikazi w'umwanditsi aba muri leta ya North Dakota muri leta zunze ubumwe za Amerika, yiteguriye kwitoza mu matora y'abakenguza amateka bo muri iyo leta iri mu burengero bw'igihugu aho asanzwe aba. Uwo murundikazi amaze imyaka irenga 20 muri leta zunze ubumwe za Amerika aho amaze kuyobora ibiro n'amashirahamwe atandukanye. Numwanditsi w'ibitabo bitandukanye kandi kimwe muri ibyo bitabo cyitwa Being at Home in the World, kuba no kuvuga kuba aho wita muhira mwisi canke kuba iwawe mwisi. Icyo gitabo kivuga ku buzima bwiwe nk'umuntu yabaye mu bihugu bitandukanye no kuba impunzi kubera intambara. Kiravuga kandi byinshi ku nzira zitandukanye zigana ku bumwe, ubwiyunge mu kibano, umwumvikano hagati y'abantu badasangiye ibyiyumviro, imico, ubwoko n'ibindi. Igitabo Being at Home in the World kiravuga kandi ku buyobozi bwiza naho buturuka. Ibyo rero ni bimwe mu byo tugiye kuganira na Madame Mizero Hellerod, cyane cyane ahatanga impanuro bokora mu nzira yo kugera ku buyobozi. Kazi mwese rero tutarenze kurangira nk'uko bisanzwe tubibutse nimero ya telefone ya WhatsApp aho mushaka kutwakura mukatubipa, abo mu buhinga bw'ivyuma bakaba telefona mugaterera. Nimero ni 2024441 9 9 3 1. Madame Leticia Mizero Hellerod, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane kunyakira no kuntumira.
Murakoze cyane namwe gufata kano kanya ko kuganira natwe. Burakeye ngaho muri North Dakota, hameze neza?
Hameze neza, imbeho iratwishe ariko
telefone ndumva mengo iracitse telefone ya Letitia Mizelo Hello Rad no murundi kazi aba muri leta ya North Dakota ariko ariyamamaza mu matora y'abakenguza amateka hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ayo matora yimirije kuzoba mu kwezi kwa 11 uyu mwaka Letitia kandi rero mbere ko tumugarura ku murongo numwanditsi bitabo bitandukanye nkuko twavuze kimwe muri ibyo bitabo cyitwa Being at Home in the World nkuvuga kuba aho wita muhira mwisi canke kuba iwawe mwisi nk'umurundi kazi yabaye mu mahanga yabaye mu bihugu bitandukanye hama cane cane nuko kuntu agiye kwitoza kuba umuyobozi hano muri leta zunze ubumwe za Amerika muri imwe muri zo ntara reka rero mu buhinga bw'ivyuma barambiye ko bari kwaragerageza kumugarura ku murongo tumire amate turagaruka
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ntunga radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tuributse ko muri ko mutwumvira ku mirongo migufi mu Burundi mengora shortwave metro 19 22 25 31 canke 41 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM umurongo ni 104 n'ibice bitatu canke kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no musi nkuko twabimenyesheje kare uku kwezi kwa gatatu twatanguye programme nshasha yo kubashikiriza ikiganiro cibanda cane cane ku bakenyezi n'abigeme ku munsi wa kabiri tubibutse kandi na nimero yo gutelefona ko ni rimwe ni agasaraba cane cane ku bari mu mahanga agasaraba rimwe kabiri 0 2 4 4 1 9 9 3 1 umunsi rero umutumire wacu ni Letitia Mizero Hello Rad no mu rundi kazi w'umwanditsi aba muri leta ya North Dakota hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ku murongo wa telefone twa muronse telefone yari yatugoye gato ariko twari ko turavugana n'umutumire Madame Mizero Hello Rad Kazenez. Hello Madame Letitia muratwumva? Ndumva ko telefone subiye kongera kugorana gato tuko turagerageza kugarura umutumire kuri telefone kugira ngo tuganire ndabona kuri Facebook abanywanyi batangiye kushikiriza ibibazo n'ivyumviro naho nyene murashaka kwashikiriza ivyumviro n'ibibazo tukabishikiriza umutumire adresse yacu kuri Facebook ni VOA radio yacu kuri Facebook VOA radio yacu naho nyene mushikirizeho ibibazo n'ivyumviro ni mutashobora kubipa ni mutashobora gutelefona canke ni imirongo ya telefone igorana murashobora kwandikaho ibibazo n'ivyumviro vyanyu kugira ngo tubishikirize mu kiganiro kazi rero mwese rero mu kiganiro kuri Facebook
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255514112969 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika muradutunga ku kibazo cya telefone cyari kibaye mu kanya. Nkuko twabibabwiye, ni haba ikibazo mu buhinga bw'ivyuma kuri telefone, murashaka kurungika ibibazo n'ivyumvira kuri Facebook yacu ni VOA Radio yacu. Madame Laetitia Mizero Herrod, umukandida mu matora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twongeye kuguha ikaze.
Murakoze cyane.
Nari mbajije nti aho muri North Dakota byifashe gute?
Bimeze neza ngaha muri North Dakota, harakanye gatonyi, mugabo ubuzima bumeze neza.
Ego tubyire bike, tutoba twashikirije mu ntango mu kwidondora amazina uburiwe muri make.
Jewe ndi murundi kazi nkuko mwabivuze, mugabo unye ndafise n'ubwene gihugu ngaha muri Amerika. Na mvuka Gitega mwishatanya, hanyuma na nizi Bujumbura kuri kaminuza mu Congereza, hama nakoze i Burundi imyaka itari mike, ndakora no mu bindi bihugu nka Burkina Faso. Hanyuma maze imyaka 21 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko mwabivuze. Hanyuma nkaba ndumwanditsi, ubu naho nkaba ndiko ndagerageza kwitoza nk'umukandida mu mugambwe wa Demokrate, umukandida w'abakenguza amateka nkuko mwabivuze. Hanyuma nibaza ko ndafise abana babiri bakuze, urumva no mu byantumye ndonka akanya ko gushobora kuja mu bindi ntari bwashike ko vyerekeye kuyobora abandi. Harimwo kugira abana bamaze kugera aho bishikanye batakinkeneye nk'uko nk'igihe bakiri batoye.
Cyane cyane hano muri Amerika ko abana umuntu ataba afise abafasha kurera nko muri Afrika, bisanga ari kazi gakomeye cyane. None umaze nk'uko bivuze imyaka myinshi mu mahanga, warabaye mu bihugu bitandukanye, uhava urahereza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubuzima bwo mu mahanga bwarakoroheye? Wiziki cyane 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 muri iyo myaka yose wabaye mu mahanga?
Murakoze Ariane. Ubuzima bwo mu mahanga sinovuga ko bwanyoroheye. Hari ibintu byinshi cyane bitandukanye no mu Burundi. Hariho ikindi cyari kigoye nuko atababyeyi twari turi kumwe igihe naza ngaha canke abantu b'inshuti, usanga kenshi tutabona akamaro kanini y'abadufitiye. Hari igihe utabibona iyo umaze gukura ukibaza ngo uri kwije, mugabo wamara kuja kuba mu kindi gihugu ukabona ko wari ukeneye nk'abantu usaba impanuro canke abantu bagufasha abana, nk'uko twabivuga nta muntu ushobora kuronka uburyo bwo kuhemba kugira ngo ashobore kubiga gufasha ibintu byose uribako ico ni kintu kinini ya cyane kitanyoroheye mugabo nuvuga yuko ahanini naho bitari byoroshe narahigiye ibintu bitari bike urahacira ubwenge ugasanga uriga kurondera ubundi buryo bwo gushobora kubaho mu kurondera abagenzi canke abantu mufashanya abufasha ibyo ushoboye kubafasha nabo bakagufasha tuvuge kurera abana canke ikindi kindi urahigira urahigira ibintu bitari bike byerekeye kwitunga no mukwerekanye kumva iyindi migenderanire mishasha n'abantu mutari muvuje imico nivuga ko naho butoroshe na gatoyi iyo uri umuntu ushaka kwiga kuhaba cyangwa wumva ko uri umuntu udasanzwe uba dekuraje n'ibintu byinshi urashobora kwaronkera ukuntu uhaba kandi ukanahacira ubwenge cyane washaka gusumba nkaho waragumye mu gihugu cyawe
urakoze cyane
byari bigoye nakazi kurondera ubuzi navuye Burundi narahejeje amashuri ya kaminuza nari mfite ubuzi novuga ngo mu byo nigiye hanyuma umaze kuza ngaho ugasanga naho navuga ururimi sinaruvuga neza nk'imvukira ugasanga kandi naho amashuri cyane mu diplome yawe ntibayemera ugasanga utanguriye ubuzima hasi kwiga gutangura ubuzima hasi novuga ugatangura ubuzima ibintu byo gukora n'amaboko utavuga ngo ni byo gukoresha umutwe kuko uvuga ngo twabyize ngo tugiye mu ishuri gukoresha umutwe mugabo unyu ugasanga uri gukoresha ibintu by'amaboko hariho umuntu byoca bituma yihebura ariko kuri jewe navuga nti nta ni ibintu biza kunyongera ku bintu nsanzwe nzi naho bitoroshe naho bidahemba neza nibaza ngo ndiko ndahigira umwuga kandi ndashobora gutunga umuryango byose nibaza ko byamfashije kumva ko atakintu na kimwe umuntu adashobora gukora mu gihe giciye mategeko mu gihe atawe vyononera ubuzima yuko ataco umuntu arashobora
kugerageza
ubuzima bushasha
urumva kuri benshi baza mu mahanga n'ubuzima bwo kuba uca bugufi buracisha bugufi cyane kuri benshi gutangurira hasi none wahavuye wandika ibyo waciyemo mu gitabo wise Being at Home in the World nagerageje gusobanura gato mvuga nti bisigura kuba aho wita muhira mu isi canke kuba iwawe mu isi sinzi ko naba nashoboye gushika ku nsiguro neza kuri wewe bimwe mu byo umuntu yita canke afatira ko urugero kugira ngo yita ahantu ahariho hose iwe mu isi biba ari nk'ibiki
icambere novuga yuko wabisiguye neza biragoye gusigura mu Kirundi cyane cyane ko byanditswe mu rundi rurimi kandi byanditswe muri uravye ibinkicije ngaha anyi bitameze nk'ibindi by'i Burundi biragoye cyane rimwe na rimwe gutora isiguro nyayo ijanye n'icyo gitabo mugihe cyo nashaka kuvuga cyane cyane muri iki gitabo kwari kwerekana ko abantu aho tuba hose imico yose tuba dufise naho itandukanye hari ibintu byinshi cyane duhuriye ko kubera twese tuba abantu navuga nti hariho ibintu biduhuza naho ndi mu Banyamerika cyangwa niba narabaye muri Burkina Faso cyangwa nkiri umwana umuryango wanje uba mu Bufaransa cyangwa aho tuba twarabaye mu Rwanda n'umuryango wanje n'ababyeyi banje tuvukana babiri navuga ko hari ibintu byinshi nagenda higira muri ibyo birere byose nabaye ku buryo nabona ko bishoboka ubu maze gukura mbona ko bishoboka yuko aho umuntu wese abaye naho urabye imvo izo ari zo zose ziba zakujanyeyo kuri jewe kwari kurondera amahoro nk'uko abanundi benshi bagenda kubera imihungabano dufise mu gihugu cacu ingwano zagiye ziraba utavuga ngo harameze neza cane naho yoba ashobora kuba ari kubera ibintu nk'ibyo bitameze neza ashobora kuba ari no kubera ubishatse kwimuka kuja kurondera ubuzima ahandi ikigo cyanjye cyaje cyose nibaza ko je wico nahigiye nuko umuntu arashobora gufata ingingo yo kuvuga ati aho ndi hose ndahashobora kuhafata nk'ahari muhiri wanje nkitanga kandi nkongera nkarundira abantu nuvuga imibano n'imigenderanire y'ubugenzi ntagifite kubera nkakiri wacu ni kintu cyane cyane nshaka kuvuga muri iki gihugu yuko aho umuntu wese abaye ashobora kugerageza akahita muhira akahita mu rugo cyangwa akabaho nk'aho yo bari mu gihugu ciwe cyane cyane ndavuga nti ukuntu hitwaramwo n'urugo buzima bushasha mugabo ukubakira ku bintu dusangiye twese abantu dusanga dusangiye urashobora kuhasanga urukundo uduhasanga ubuzima bworoshe n'ubugoye ahariho hose uduhasanga abantu b'umutima mwiza uduhasanga abantu b'umutima mubi uduhasanga abantu b'abasuma cyangwa abandi bantu baba bavuga gute bafise umutima nta na hamwe utazosanga ibintu bimwe bimwe
bisa byose
ahariho
birumvikana nibyo koko uyu ni Letitia Mizelo Hellrad umurundikazi w'umwanditsi aba muri leta ya North Dakota muri Amerika yiteguriye kwitoza nk'umukandida wo mu mugambwe w'abademokrate mu matora y'abakenguza amateka yimirije kuba hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni kiganiro gihijambo abanywanyi bijwi rya Amerika reka nabo nyine tubaha karyo tuje ku mirongo ya telefone ndabwiye ko batangiye kuhamagara duhereye ku bitwa Jonas amahoro neza
mahoro
urahura komeye
bakurashi
Jonas amagaye uri hehe akabazo canke cirumvira
amagaye ni mu gihugu cy'u Burundi Bujumbo nkaba mbanje kuramutsa uwo mutumire akabazo kanje ka mbere nipfuje kumenya yoba avuka he mu ntara y'u Burundi na mu Burundi se nta kamaro nta mateka yo barakozeho ko mbona hiyo agize urwego rushimishije mu bijyanye na politiki
yari yavuze mu ntango ko ava mu ntara ya Gitega neza na neza mwishatanya uwavuga ati niba yogarura ubumenyi afise mu Burundi sinzi ko natahuye neza
yego ko je nsanze n'iby'iterambere by'abenegihugu ndumva ko twese umuntu nk'uyu hari icyo byokongera mu iterambere ry'igihugu abicishije cyane cyane muri koperasiyo y'u Burundi na Amerika hamwe yabwira amahirwe yo gutorwa numva yuko yo kwibuka imibereho y'abarundikazi ndetse n'iy'abarundi muri kamere muri rusange kugira ngo aterere mu iterambere ry'abanyagihugu
urakoze cyane Jonas urakoze cyane turamuha akaryo ko kwishyura reka tubandanye twakire na Jean Baptiste amahoro neza Jean Baptiste
amahoro
urahura komeye
ndabandereye mu Ruhango kandi bishimira umutima ukurumba afite serivisi confidence rwose urumva ko ashoboye kandi urumva ko anabashije ariko ikibazo naba mfite hari abandi banyafurika barimo barakompeta
muri ayo mahiganwa
yego
turamubaza ikibazo cyawe urakoze cyane Jean Baptiste
murakoze
reka twakire na Tori uraho neza
mwiriwe
uraho urakomeye
ariko nzi neza
uherereye he
ndi mu Rwanda
nduga ku ijambo
ndafite utubazo dukeye ngomba kumubaza Letitia hamwe bishyitse agatorwa akarusho ku Barundi ko bakahe mbeje igihe rizava rishika kure ku buryo yovugira Abarundi na cyane cyane muri kino gihe benshi bari mu buhungiro hama ikindi kibazo yavuze yuko amaze imyaka 21 aho muri Amerika nagomba kumenya yahageze ryari ubafite imyaka ingahe hama ikindi kibazo ikindi amukeze ukoraje umuntu w'igitega hama ubu muri kino gihe mu Burundi hagiye kuba amatora mu bakandida hariho umukandida ava mu ntara ya Gitega impanuro yo muhayo biyihe umunyagitega ngira kamo kiyo kumbure koshika kure n'umukandida w'igitega hamwe bishika gatogwa yoshira imbere iki canke ntiyabariwe ariko aritoza mu Burundi ikintu hanini yo haranira babeho neza cyo bikihe akabazo kanyuma nakabazo kerekeye numvise ko ari umwanditsi mu Burundi hariho ibijanye n'akahise abarundi badahuriza ko cyane hama yavuze yuko ari cyatumye aja muri Amerika ariho kurondera ubuzima hariho n'ibibazo byagiye biba mu gihugu cyacu bituma kumbura abarundi baja mu mihingo itandukanye hamwe agize icyakora hari umugamba afise niyatogwa yuko zobandanya kuyandika ndetse akanandika no ku mateka ajyanye n'u Burundi akibazo ka nyuma cyo ndangiza
ibibazo ni byinshi itori ubajije ibibazo bishika bitanu reka tuguhe ibyo birakwiye
duto duto
ariko okay duga kwijambo kumbure turabifatanye
yego wewe nk'umugamba ashobora kuvuga ati uyu mugamba azaba ari umwihariko kuko umuntu amaze kuba umukenyezi w'amateka muri Amerika ijambo n'uburyo kumbure naho umuntu ashobora gushika ni ikintu kiba gikomeye umugamba sise ku mpunzi cyane cyane zitandukanye zaba ziri muri Amerika hari abataro impapuro hari abari mu bukarere umugambi w'umwihariko we wafise ku barundi bagore mu buhungiro wobuhe amanje saba n'abarundi aho bari imana imuca imbere azona togwe murakoze
murakoze cyane tore turagushimiye turagerageza gushyira hamwe ibibazo byawe sibike ariko turageza kubikwishyurira urakoze cyane kaduhere kuri Jonas Madame Laetitia Jonas yabajije niba kumbure ubumenyi washoboye kuronka mu mahanga ibyo bihugu byose wagiyemo n'ibyo umaze gushika ko niba hari uburyo bwo kuzobigarukana mu gihugu cy'u Burundi
urakoze ibibazo byiza kandi ibibazo byinshi ndandika bimwe bimwe mugani batakori hano urabona cyo guterera mu Burundi ni kibazo ciza cyane naho ndi hanze kandi sije jenyene umutima uguma uri hagati y'u Burundi n'iki gihugu mbamwo sinovuga yuko naho ntahari umwanya wose mu Burundi ndagerageza guterera uko nshoboye hari igihe nterera nko mu mashyirahamwe mato mato tuvuge hari ishyirahamwe ryahora rifasha abana naragerageza guterera icyo nshoboye rimwe na rimwe ngira icyo gihe umubyeyi wanje mama wanje niwe yarakihari kandi aracyariho n'ubu mugabo yarakiri igitega icyo gihe naramucako n'abakenyezi bandi bakorana umuntu akaraba utuntu duto duto aterera iminsi yose cyangwa buri kwezi hanyuma ikindi nacyo novuga mu kwezi mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu naraje Burundi ndahamara iminsi itari mike ndiko ndagerageza gukorana n'abagore hari ukwezi kwa gatatu ni ukwezi kwahari abakenyezi naraje ndamara igihe kitari gito nkorana n'abakenyezi ndahura n'abakenyezi Gitega ndahura n'abakenyezi hamwe n'abakobwa bakiri batoyi i Bujumbura narahuye n'ama gurupu ashikane ngerageza kubaterera ibyiyumviro ngerageza kubasigurira uko ibyo nize muri aya mahanga mu Burundi naho ibihe byaho bitaramera neza mugabo ukavuga uti ni iki ushobora gukora kitarinda gusaba intererano za leta ikintu cya mbere nababwiye ni ukuntu umuntu arera abana ukuntu sinavuga ngo naragaye ukuntu barera abana mugabo ko twariko turavuga ingene abagore abakenyezi hamwe n'abashingantahe bose bashobora kumva ko bangana bashobora gushika ku byo bashaka byose navuze nti kenshi bihera kurera abana mu rugo bagakora rimwe bakumva ko bose bashoboye gushika kuri bimwe utuntu duto duto nk'utwo mugabo ugasanga mu nyuma turashaka gushika ku bintu binini hanyuma guterera icyiyumviro n'ikintu kinini ya kenshi iyo umuntu atangwe kuvuga ngo ni ko umuntu yafasha iwacu nibaza ko dukwiye cyane cyane gutangura kwiyumvira ukundi tukagerageza kurahura ubwenge mu bindi bihugu tukaraba abandi ikibateza imbere hanyuma umuntu agaca atangura gukora ibindi hama novuga nti si Burundi sinahahevye kandi Burundi ndo habandanya ndahafasha uko nshobora nicyo novuga no kwishura Jonas ari vyumviro ari kufasha kurondera amashira hamwe ari ino ashobora kuja gufasha yandi mashira hamwe Burundi ari gufasha tuvuge imfashanyo zerekeye uburyo canke amafaranga jewe novuga ko ntoshobora kwegeranya mugabo nkavuga nti ntiwobuzirindi shira hamwe no bona rishobora gufasha Burundi ico cyinjiro kiguma kirimo n'icyumviro ngumana umwanya wose iyo nduko mvyo nkora byose
ama Jean Baptiste abaza mu bijanye nayo matora muri ko murahiganwamwo ho baharimo nabandi banyafrika bariko baragerageza kwitoza nabo nyine
oya nta bandi banyafrika bahari ariko baritora hariho umudamu wo muri Ghana ariko aragerageza kwitoza gufasha muri commune ariko kuri uru rwego rwo hejuru nta bundi munyafrika ariko aritoza
ama Tori yarafite ibibazo bitari biki ariko dufate ikibazo cyaje impunzi dutangure guca impunzi yavuze ati mushobora gutorwa impunzi mufasha gute yanabaje ati kumbure na plan d'action mwo bamufise ijanye no gufasha impunzi yo bihagaze gute
ikibazo cyiza cyane Tori ikibazo cy'impunzi ni ikibazo kiri ku mutima kindi ku mutima cyane kubera na jewe ndi impunzi hanyuma ikindi nacyo ni uko nakoze mu bintu by'impunzi imyaka yose irenga 20 nakora mu bintu by'impunzi hanyuma hari impunzi ziri ino muri Amerika hariho n'impunzi ziri mu bindi bihugu nk'aho mu Rwanda cyangwa ku isi yose abantu bitwa impunzi bararenze 2,662,000 ku isi yose urumva ko ari benshi ikibazo cy'impunzi rero jibanje kindi ku mutima kubera ndagerageza kuvugira impunzi ziri ngaha muri Amerika ariko kandi maze kuronka aho nshitse kubera unyise bavuga ngo ndabifitiye uburyo maze kuronka aho nshitse nogerageza no gufasha kurondera ukuntu nkorana na ASTER canke kurondera ukuntu amashirahamwe kenshi no kurondera amakoperasiyo nk'uko sinzi niba twitora inyene yabivuze hariyo amakoperasiyo umuntu ashobora kurondera ariko sinavuga ngo ndabyemeye kubera sinzi ingene ego ibisabwa icyo nzi cyo ni uko umutima wo kubirondera n'umutima no kugerageza gukoresha imigenderanire isanzwe mfite cyangwa ndiko ndubaka yo kugerageza kurondera guteza imbere ubuzima bw'abantu b'impunzi ari kintu kindi ku mutima cyane
yabajije ati mwari mufite imyaka ingahe mushika muri Amerika ubu mufite imyaka ingahe muri make yashatse kumenya ryari washitse muri Amerika wari ugeze ku ruhe rugero mu bijyanye n'ubuzima
nari mfite imyaka 2,700 muri Amerika nari hafi y'ukwezi imyaka 3 hafi ya ubu naho mfite hafi imyaka 5,000
tugiye rero ku bijyanye ni kuba muva mu ntara ya Gitega nawe yavuze ko va mu ntara ya Gitega ati umukandida mu Burundi ni umunyagitega ati impanuro muba mumufitiye nk'umunyagitega mwene wanyu zoba ari izihe ati umukandida mu Burundi iyo yotsinda umukandida w'igitega yotsinda impanuro uwo muha ni izihe mu bijyanye no kuyobora igihugu byo yogerageza guhindura imigambi yokorera kuyobora inkiyi
nibaza icambere no vuga kijanye n'ibintu by'i Burundi nuko tworengera ibyimbiro byo kuvuga ngo agace mvamo umuntu akareka kuvuga ko ego azi Gitega nanje ndi Gitega mugabo azobatowe gutwara Abarundi bose azobatowe kurongora Abarundi bose nicyo kintu cambere nibaza ko dutegeka kumva ko ni guteza imbere igihugu cyose ni gufasha igihugu cyose ahuva hose ntacyo biba bivuze ni nk'uko aho ndi ngaha muri Amerika ngerageza gukora ibyo nshobora byose mu kuyobora no mu kwitanga bifasha ngaha ndi muri bikandi bigafasha Amerika ko ntari bushobore kubikorera Burundi ubuntu nibaza rero n'umukandida w'i Burundi yuko dukwiye kurengera ibintu by'intara no kurengera ibintu by'ubwoko tugakorera Abarundi aho tugeze ni n'ahantu hababaje cyane ikintu novuga ni uko cyane cyane kumva itandukaniro y'umutware n'umuyobozi umutware cyangwa gutwara no kuyobora aho je ndabona bitaniye nuko kumva kuri y'umuyobozi naho uri umukuru w'igihugu uri umuyobozi uragerageza kurondera abantu bagushigikira kandi ukumva ko ivyumviro byose bifise uburemere bisakamaro ukumva yuko udafise inyishu zose kandi ukumva yuko nabandi bose bakenewe wewe uri ngaho muri ico kibanza barakwizeye baragutoye mugabo ugerageza kurondera kumva yuko ari abanyagihugu ari aba minisitiri bawe canke nabo bandi bakiri batoyi umurimyi uwo ari we wese yuko afise ijwi kandi akeneye kuronka ikibanza kandi akeneye umuntu amwumva kandi akeneye umuntu amushigikira kandi nacyo novuga kininiya mu Burundi novuga ni kugerageza tugerageza kurondera ukuntu dukore twameliora canke duteze imbere ibyo dusanganye agataka kacu isi yacu ari ibintu byo uburimyi kugerageza kurondera ukuntu duhera ku byo dufise kugira ngo dushobore gutera imbere kandi birahari umuntu akagerageza tuvuge kurondera ibyiyumviro byo hanze akaraba uti ni gute twogerageza guteza imbere uburimyi n'abarimyi ku buryo bashobora kuronka ibibatunga mugabo bakaronka n'ibyo bagurisha mu gihugu bakaba nabigurisha hanze y'igihugu kugira bashobore kwitunga bakumva yuko uburimyi ari akazi gakomeye cyane rwose kandi ari akazi gakenewe cyane ahandi kandi gashobora kubatunga uriko umuntu wese atateza kujya mu mashuri abagiye mu mashuri nabo bagerageze kwironderera ubuzi yuko adateza gushika muri leta ari tuvuge leta ikabafasha gutangura kudandaza cyangwa gutangura imyuga ibintu byose n'umwego umwe wese agahera hasi mugabo tugakorera hamwe tukubaka Burundi
ego urakoze cyane rwose radishwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda tubandanye ku mirongo ya telefone duhe abandi banywanyi ijambo batterie turi kumwe ku murongo
mwiriwe
muraho neza
ni batterie febo
batterie febo ijye n'izina ryawe cyangwa n'izina rya Facebook
ni Facebook ni siri nariko n'iryo ngiryo ntarenze
batterie febo duga ku ijambo
banje gushimira umukenyezi urumva arashobora ni intwari ya Afurika ariko ko numva ateganyiriza Amerika cyane cyane n'u Burundi kintu ateganyiriza East Africa ni nk'ikihe ko numva nawe ari intwari cyane ikomeye nta kintu ateganyiriza East Africa
East Africa
none nkongera nkamubaza muri uko kwitoza nta kuntu yakwa ya ndumva ko muri uko kwitoza kwiwe twumvise ko n'ibikorwa byiwe bifite byo bitabo nko mu bantu bashaka kubisoma babisoma kuri interineti cyangwa ari ukuntu nko muri Afurika twabaye tubibona cyangwa nko mu Burundi cyangwa mu Rwanda
kibazo cyiza cyane ikibazo cyiza turamuha karyo abashikiriza uburyo mworo nk'ibitabo byiwe urakoze bate
ni batiri ni batiri febo
ariko gerageze kwishiramo umuriro
ndabigerageza ntare
urakoze cyane reka twakire na Louis turi kumwe ku murongo halo Louis uratwumva Louis ndumva mengo ari mu bindi reka twakire Octave amahoro neza
amahoro
uraho urakomeye
naho neza
yego
mutuje no mutumirwa ndi ayowa ba urabizi buri gihe iyo mwatumiye umutegarugori n'umufasha mu kirundi
yego cyangwa umukenyezi
okay ndishima ko nge hari ibintu ntigeze nishimira muri biri aho byacu byitwa ngo kuzamura umugore ntabwo nemera ko bazamura umugore ahubwo bamuhe bamwugururira amarembo we azamuke ku bushobozi bwe so urumva uwo ni umutegarugori urugero rwiza rw'umuntu wizamuye atereka nkoresha aya mahirwe mbonye ngiraho ngera nta kibazo mubaza ahubwo ndamushimira akantu avuze atabarundi barenge kumva ko umuntu ahagarariye abanyagitega kuko nanjye ubu tuvugana I'm proud of her nubwo ari umurundi ariko tuvuga ururimi rumwe ndanezerewe ahubwo icyo ngusabana nasorejeho mbese natorwa muzana bitubwire noneho tumwe congratulations murakoze
cyane rwose urakoze Octave tuzokurikirana ku kwitoza no kwiyamamaza kwiba urakoze cyane Madame Laetitia duhereye kuri batterie faible batterie yavuga ati ni ibintu bikomeye uri kumuragerageza kurangura kuri Amerika kumbure no mu Burundi ariko ati ari ibyo kugwegugwa East Africa kugwego kwa karere kose ka Afrika y'ubuseruko muba mutegekanya hama yanabajije uburyo yoronka ibitabo byanyu
bateri iyo zina jawe chambele bidagoye kwibagira nibaza ngo naheze iki kiganira abantu bose ndashobora kwibagira amazina yawe mu gabate risebenzo kwanda gibuka eh ikintu ibitabo byanje biri kuri internet nta byose no vuga ngo mushobora kugura ngaho ababifise mu Rwanda no mu Burundi n'ukwera arabagenzi babironse babikunye wanje hanyuma mugabo ndifuza kuzobihindura mu ndimi y'igifaransa n'ikirundi abantu bagashobora kubisoma ari benshi no kubizana iwacu mugati bira sindahashika muri East Africa naho nuko nabivuze jewe nkorera aho ndi ni ngaha muri Amerika igikuru nuko no banza gushika kuri izo kuri ugo rwego rwo gutongwa hano ivyo noshobora gukora maze gushika muri ico kibanza maze no kugira imigenderanize n'abandi bandi muri iki gihugu bari hejuru nibaza ko Uburundi Rwanda East Africa yose iri mu niko karere ka mbere nohera ko kugerageza kubafasha kubaka iyo migenderanize niba niko no vita cyane ariko reka nikubanza nkuko Octave yabivuze nikubanza kunsengera no kunterera ababishobora kugira manje shike aho nifuza gushika mu gutogo ikindi naco Octave yavuze chanezereje cyo kugurura amarembo abakenyezi ni ikintu kinini gose u Rwanda ruranavyumva gusumba ibihugu bitari bike mu bihugu byose ku isi yose u Rwanda nirwo rufise igitigiri cy'abakenyezi bari muri politiki u Rwanda ruri ku nomero ya mbere mu bihugu byose uravye abanyagihugu ni ingene bangana uravye na igihugu cy'u Rwanda ingene kingana bari mu kibanza cya mbere cy'ibihugu gifite abakenyezi bari muri politiki kandi bafite ibibanza byo hejuru Amerika kuri kibanza cya 76 mu bihugu byose byo ku isi hanyuma tukaba dufite ibihugu ibihumbi 193 urumva ko turi kure cyane y'u Rwanda ubutaze rero ntibintangaje kubona abona ko umukenyezi
akwiye kugurirwa amarembo nk'uko yabivuze nibyo cyane reka twakire n'uwitwa Joseph turi kumwe amahoro neza
amahoro y'Imana ushaka
yego turi kumwe uri he
ndi mu Burundi mu Kirundo
hari Kirundo duga ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro ku mutumire
cyo nagira bwa mbere manje mu ndamukize mutumire hanyuma icyizere cyanjye ni gushima uwo mupfasoni ashobora gufata inkingo nk'iyo mu gihugu hamwe nka Amerika agashobora kwitoza n'akarere kwegera kari hano abandi bakenyezi ahara mu Burundi cyangwa muri Pakistan komite yacu ndabone ko nabo bashoboye bahumura amaso ayikorere bajya ayitoza mu nzego zose nka cyane cyane nk'aho iwacu mu Burundi twimije amatora bakajya kwereka ko n'abandi babyumviraho bakabona yuko n'uburi muhanga ashobora kwitoza
yego urakoze cyane Joseph turagushimiye
ndabwira nifuza kudotsindiswe perimadahana amadekoromi nsindi kaguma tumusabire ashe arunze gucana cyane adushobora gucika ku nsindi
murakoze nawe reka twandanye twakire na François uraho neza
yego amahoro
Anisawa. Uherereye he ama uduge ku ijambo
ndi mu Ruyigi muri karitsiye sanzu bwa mbere ho nagira manze nkezo umukenyezi yafashe ingingo yo kwitoza saba ko nabandi bakenyezi bo muri Afrika bubona akarurero ko abakenyezi bashoboye kenshi sanga badashobora kujya mu bandi bantu ngo bitoze mu nzego zikomeye ababere akarorero muri Afrika n'abandi bakenyeza aho bari ahariko harabaga amasoha bakeneye kwitoza bashobore kwitoza kugira nabone barashoboye barashoboye ndamuha nkurajije vrema kuraje cyane.
François turagushimiye cyane ngaho mu ntara ya Ruyigi. Tubandanye twakire n'uwitwa Jérôme. Jérôme ku murongo wa telefone turi kumwe. Mahoro mahoro. Ndumva uri kure gatonya duga ku ijambo ariko uduze ijwi kandi.
Ndabimukire 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 umudamu wa jadawa itaja mna Amerika na ujia kiraanza ni pia kari kumye chana maurundi ndo kia musimu wa chana harini kari kumye chana mwaka ulakozi
ulakozi chana Jérôme madame Laetitia Mizero hello rad rumva ko abarundi abanyarwanda aho bariko baraguteza barashima kubona wafashe iyo ntambwe no kubona hariho kumbura abakenyezi n'abigeme bashobora kuba bariko barategwa intege ku byo mwashoboye gukora akabazo kamwe no baza ushoboye gutogwa kuyobora aho uherereye cyangwa ushoboye kutogwa kurongora abo muri kumwe ngaho bo babangana gute abanyagihugu mwo bamuyobora
district mbamwo irimwo abanyagihugu ba ibisansuma iheruka niyo mu mwaka haizi mwaka 10 ivuga ko dufite abantu bashika 18,000 muri district mbamwo ariko leta ya Dakota yose irimo abantu barenga 75,000 kandi district mbamwo naho urumva haizi mwaka 10 iri mu ma district afite ariko arakura cyane irikiratera imbere turazi yuko abantu biyongereye cyane muri icyo gice ari kuvuga yuko no muri Dakota yose abantu biyongereye hari ubuzi Dakota iri mu bihugu muri mu maleta yo muri Amerika ifise ubuzi bwinshi gusumba mu maleta atari make hariho abantu benshi baza bimukira ngaha kurondera ubuzi kandi hakaba hatazimvye cyo kimwe no mu bindi bice bya Amerika nico nyene kimwe mu bituma abantu baza kandi hariho amahoro uravye imiji mikuru canke ibishobora kwashika amasanganya canke abantu muri Dakota ntidufite ntego sinavuga ngo amahoro yose ngo nta ngorane n'imihari ariko ibyo ugereranije ibyo bintu bitatu biratuma abantu usanga abantu benshi bakunda kwimukira ngaha yuko abantu baguma igitigiri cyabo kiguma kiduga
none kuko ukuntu hameze harazimbutse haratekanye abanyamahanga bariho bangana bate cyanke abarundi iyo bari kominote y'abarundi benshi muba mufise kumbure n'ibitigiri bangana bate
hariho kominote itari ntoyi y'abantu bava mu bihugu byo mu bindi bihugu hariho abari ngaha baje nk'impunzi novuga ko bashika igitigiri mfise barashika hafi 10,000 benshi kandi baba mu gisagara mbamwo baba mu bisagara nka bitatu muga benshi baba hafi yahomba igisagara cyitwa Fargo
muri Fargo honyine harimo 10,000 by'abarundi
oya 10,000 by'abantu baje nk'impunzi bava mu bihugu byose biri mu ngwano novuga ibihugu bitari bishika nka 15 ibihugu bitari bike harimo sina Afrika yonyine kubera hari ishyirahamwe rifasha impunzi ngaho hanyuma hakaba hariho n'abandi rero uretse abo bashika 10,000 hariho abandi bantu bari ngaha baza bava mu bindi bihugu gukora ku ma university atatu ahari hariho n'ibitaro bitatu bibiri byiza cyane kandi binini ya usanga kenshi abantu baza bava mu bindi bihugu hariho na ni tuze na Microsoft na nyine ni ikora ibintu bijanye n'iki
Uhinga uhinga bwa none
nabonye bafite abakozi bava mu bindi bihugu urabye abanyamahanga baba ngaha anye si bake mugabo benshi bazanwa na n'ibintu bidasa abarundi nabo novuga yuko hariho nk'amajana bigingira ngo y'abarundi baje cyane cyane bava muri Tanzania baje na mushyahamwe z'impunzi baje bava muri Tanzania
nakoze cyane tubandanye twakire undi munywanyi Leonard uratwumva
ego ndabumva
mahoro
mahoro cyane ikiganiro nakiravutse ku rubuga ngurukana bumenyi Facebook ndabona ko hari umudamu agomba kera iteka igihugu cyacu naho tutaramenya ngene bizogenda ni ukuri byanyoreye natanze ari igikorwa cyiza cyane gusa ikibazo mbega nkuba ariko aranyumva
yego arakumva
ikibazo rero nagomba kumubaza mbega muri Amerika biba amaze imyaka ingahe
irenga 2021
ikindi nacyo nashaka kumubaza mbega muri Amerika kugira umuntu ashobore kwemererwa kwitoza mu mugambwe w'abademokrasi hasabye iki bigenda gute mbega ariyumva nk'uko yaba afite amahirwe akomeye ku buryo ashobora kuzotorwa
yego
byanjye ni ibyo ushobora kubaranyisha
turagushimiye cyane reka twakire mbere yuko akwishyura nimubona nawe nyine ikibazo cyawe cyangwa icyumviro
ubu bambaye ndabara mu kiji
turakura mu kiji
ubu miliyoni
amahoro
bambaye cyo sinagomba gukurikiza ko tugiye gutegwa abarundi mu gihe twumva ko abarundi bari muri Amerika bafite ikintu bari kubaragera ko ku buryo imeziyeze twumvise ko hari umurundi ari mu bantu batari indege ubu nawe tukaba twumvise umukenyezi ariko arajyanirwa kwitoza mu mugambo w'abademokrate mu ntara kanaka na tumwe ibyo n'abarundi biratuyohera cyane hanyuma nagomba mbate mereke ikibazo cyanjye kuri uyu mukenyezi nyene ariko ararondera kwitoza mbeni hamwe aramutse atubutse ni giti yoterera nko ku Burundi kugira ngo politiki y'u Burundi nayo itere ijya imbere hanyuma demokarasi ishyigikare igira
urakoze cyane nimubona two turaja ku musozo w'ikiganiro reka twakire umunywanyi wa nyuma kumbure mbere yuko madame Leticia abishura mwese Samsung majambo make ikibazo cyanke cyumviye
hello
Samsung
hello ni sawa kitinga kishiki Amerika
ego turaho nawe
ndaho kabisa
masegonda make ikibazo cyangwa icyumviye
nagira neri ntege uwo murundi kazi yitoze nyine ngaho muri Amerika nuko natwe nyine atariye kuri promotor kabisa twamuhaye amadika kabisa mfite umurundi wacu agatwara ngaho muri icyo gihugu cya Amerika cyumviro cyari muramunda mukiriza kabisa
turagushimiye
amugira umugore wa Amerika
urakoze cyane Samsung turagushimiye
Ego. Nawe oriani tangisha kwa kwa
kwa. Asante sana. Madame Nizero Hellerad, siko turaja ku musozo w'ikiganiro ariko ibibazo babajije ke ahanini baragutera intege baragukeza. Leonard ariko yagarutse ku kibazo cerekeye uburyo aya matora agenda hano muri Amerika bisaba iki kugira ngo umuntu ashobore kuronka ubwo burenganzira bwo kwitoza nibiki basaba yanabajije ati amahirwe mubona angana gute.
Ego ndashimiye Samson ani mubona ku mihezagiro no kuntera intege hanyuma Leonard nawe akabazo kiwe ko ku ibisabwa igikuru no kubufisa ubwene gihugu kandi ukaba udafise navuga gute ukaba ufite imyitwarire myiza muri iki gihugu ico nico kintu gikuru basaba hanyuma ikindi naco amahirwe nibaza ko ndayafise kubera ndamaze imyaka itari mike ngaha nitanga ndamaze kumenyekana muri iyi leta kubera ibindi noba narakoze ari mu mashirahamwe aho noba naritanga canke ubuzi noba narakozemwo buboneka bikwiriye bakabona ikintu umuntu amaze gushikako urumva barabona ko biva ku mutima gushaka kwitoza barabona ko ndi umuntu ashaka kwama ari karaterera ibyimviro ashaka gushira abantu hamwe ashaka guserukira abantu no kuvugira abantu badafise amajwi abavugira
hamaze
kwifita amahirwe.
Yego, urakoze cyane. Hama kumbure impanuro canke ico woshikiriza abakenyezi n'abigeme baba abarundi kazi abanyarwanda kazi bari mu mahanga no ngaho muri North Dakota kubijanye nuko kugerageza kuja mu nzego z'ubuyobozi impanuro muri rusange ufitiye abakenyezi n'abigeme muri aka kanya.
Impanuro mfitiye abakenyezi n'abigeme ni nazo mfitiye n'abashingantahe canke abasore nibaza ko ari guhera aho umuntu ari ibintu byo kuyobora nta kurindira ngo ninakura canke ninaheze amashuri canke ninagire ubuzima ubu n'ubu umuntu ahera hari ari muhira ari ibintu umuntu ashobora gukora agafasha nk'abo bavukana niyo buri mukuru cyangwa se batoyi bawe urabereka akarorero keza hanyuma ari abakiri batoyi baje mu mihari bakagerageza kugerageza kureba icyo bafasha mu makatiye babamwo cyane ku gasozi babamwo mu kwiyungunganya hamwe n'abandi hama ku masengero canke ahariho hose umuntu ari ku kazi ari mu muhira ari ku masengero ari muri kati ahantu hose umuntu ari arashobora kwitanga imyaka iyo ari yo yose umuntu afise arashobora kwereka ku umuyobozi ari nko kuba umuderege mu ishuri ari gutwara kuba umushefu cyangwa umushefu n'umuhari ari kuyobora korali ari kugerageza hari ni umuntu ategereza kurindira kubigeraho akura kwa ngo ndageza kwitora ni rugendo ruhera hasi kwama uri kurabona ha ikintu ushobora guterera aho uri hose mu kibanza uri mu no mu mpunzi aho muri abari mu makambi y'impunzi ntubura icyo uterera abandi muri ubwo buryo.
Uyu rero yari Letitia Nizelo Hellerad umurundikazi w'umwanditsi aba muri leta ya North Dakota muri Amerika yiteguriye kwitoza nk'umukandida wo mu mugambwe w'abademokrate mu matora y'abakenguza amateka yimirije kuba hano muri Amerika mu kwezi kwa 11. Murashobora kumubona byinshi kuri we ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA radio yacu nk'uko yashikirije turashobora no gushikiriza na site yiwe ya internet aho mushobora kubona byinshi kuri we kumbure nabipfuza ibitabo byiwe bakashobora kumwandikira akagerageza kubibashikiza ko kimwe muri ivyo bitabo citwa At Home in the World nina banti henze neza ariko citwa Being at Home in the World. Being at Home in the World no kuvuga kuba aho wita muhira mwisi. Icyo gitabo kiravuga byinshi kubijanye n'ubuzima bwo kutaba aho wita muhira canke kumbure aho uri mu mahanga ariko kandi kiravuga no kubijanye n'ubuyobozi buba bwifashe gute ubuyobozi bwiza bwifashe gute. Murakoze mwese rero mwaterereye mu kiganiro muri isanga mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese.